Genera ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabashuje mwese banywanyi bacu, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze mu makuru twabateguriye muri uyu mwanya. Dore ingingo z'ingenzi ziyagize. Mu Burundi, umutwe w'inyeshyamba Red Tabara wagabye igitero mu Gatumba.
Muri icyo gitero kigayitse abantu 200 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo abana 12, harimo 5 batari bwashikane imyaka 5.
Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wayo. Red Tabara yo irahakana ko yishe abasivili.
Abatozi basize ubuzima n'abajejwe umutekano 9, harimo abasirikare n'umupolisi. Ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo twe nabyo tuzi, ibyo turabimenyeshuje cyane.
Patrick Nahimana n'umuvugizi wa Red Tabara, umutwe w'inyeshyamba rero z'Abarundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu bigera kuri 15 birasaba abanyapolitiki gucubya umwuka mubi ukurikiye amatora. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu akwiye guseswa vuba na bwangu. Itangazo yashyize ahagaragara, Katumbi avuga ko na Komisiyo y'igihugu y'amatora CENI igomba kwegura, kuko nayo ifite uruhare mu mugambi wo kwiba amajwi nk'uko abyivugira ubwe. Katumbi n'umwe mu batavuga rumwe na President Felix Tshisekedi bakomeye biyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu. Itangazo rye rije risanga irindi ry'abandi bakandida 5 bishyize hamwe basaba ko amatora asubirwamo. Batangaza ko bazakoresha imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa kuwa gatatu. Barimo Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2018 na Martin Fayulu. Uyu munsi muri cyo ambasade z'ibihugu 13 ikinshasa zanditse itangazo rimwe zisaba abanyapolitiki n'abayoboke babo gucubya amahane. Zirimo Ubudage, Ubufaransa na Canada. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yabisabye ku giti cyayo kuwa gatanu. CENI iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi y'agateganyo. Irateganya ko izashyira ahabona yose hamwe byibura ku itariki ya 31 y'uku kwezi. Naho Israeli yaraye irasa ijoro ryose amajyaruguru y'intara ya Gaza kugera mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Yibanze cyane cyane ku mujyi wa Jabalia. Ministeri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas ivuga ko abanyapalestina 166 bishwe muri aya masaha 24 ashize, bityo umubare w'abanyapalestina bamaze guhitanwa n'iyi ntambara ni 22,424. Ku ruhande rwayo, Israeli yo iratangaza ko abasirikare bayo 14 bapfiriye mu mirwano yo muri iyi wikendi. Abamaze gupfa bose hamwe ni 154 kuva intambara itangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 gushize. Israeli ivuga ko iri hafi cyane kwigarurira amajyaruguru yose ya Gaza. Kuri telefone, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaganiriye kuri iyi ntambara na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Presidence ya Amerika Maison Blanche isobanura ko President Biden yashimangiye cyane ko ari ngombwa rwose kurengera abasivili. Bunguranye kandi ibitekerezo no ku kibazo cy'ingwate Hamas yatwaye bunyago n'ukuntu babohorwa. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murakurikira kandi aya makuru kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri Facebook, Instagram na YouTube na Twitter isigaye yitwa X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, leta irarega abo yise abaterabwoba ko bishe abaturage 20 bakomeretsa n'abandi 9. Umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi uremeza ko ari wo wagabye igihe gitero cyabereye mu Gatumba. Inkuru y'umunyamakuru Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu ijoro ryo kwa gatanu rishyira kwa gatandatu, ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi mu masaha ya saa yine y'ijoro ingo icenda zaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Umunyamabanga wa Leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa Leta Jerome Niyonzima yamenyesheje Abarundi n'amakungu ko icyo gitero cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba atakindura atataruguhekura Abarundi. Yagiriye ko atangiye ibitigiri by'abahaguye n'abahakomerekeye.
Muri icyo gitero kigayitse abantu 20 barishwe bunyamaswa, bakaba bagwiriyemo aba bakurikira: abana 12 harimo 5 batari bwashikane imyaka 5, abakenyezi 3 harimo 2 bari bibungenze, abagabo 5 bakuze harimo umwe mu bapolisi bari baje gutabara. Abantu 9 bakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina baranyarukanywe kwa muganga, amagara yabo akaba atabangamiwe cyane.
Umuhari de tabara ugwanya Leta y'u Burundi uremanga ko ari wakoze ico gitero cyabereye ahivugizo. Patrick Nahimana avugira uwo muhari wahisemo gufata ibigwanisho ngo ugondoze Leta y'u Burundi iganera batavuga rumwe, nkuko yabimenyesheje Ijwi rya Amerika, ngo kubona babita umuhari w'iterabwoba ngo nta gitangaza kirimwo.
Uko Leta itwita, Leta n'umwansi duhanganye nawo atwita amazina atandukanye. Aratwita twita ngo abana b'igihugu, aratwita twita abicanyi, aratwita twita abantu b'iterabwoba. Ibyo nitwe bihagararaho cyane kuko Leta y'u Burundi ya CNDD-FDD igira imvugo nyinshi.
Umuvugizi wa Leta itabara amenyesha ko ibyo Leta y'u Burundi ibagiriza ko bateye abasivili ari kinyoma. Ati mu ntambara abasivili bashobora kuhagwa, ariko ngo umwasi wabo n'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bayoboka Leta ya CNDD-FDD. Amenyesha ko intambara yamaze isaha irenga itari kiragwanwa n'abasivili.
Twabwiye ko twafashe inkoho imwe mu bwoko bwa FM Kalashnikov, twafatana na karashi zo bita akakaranseti 2 n'amasasu yandi n'ibindi bikoresho. Ibyo rero turibaza tuti byari biri mu banyagihugu, ibyo si byo. Twebwe abo twagonye n'abajeje umutekano w'igihugu cy'u Burundi, abo tuzi basize ubuzima, n'abajeje umutekano 9 harimo abasirikare n'umupolisi, ibyo kuvuga yuko ngo twishe abana n'abagore, ibyo twe nabyo tuzi, ibyo turabibeshuje cyane. Kuko intambara zabaye zari intambara zikomeye, zarimo amasasu menshi n'amabombe, byoshika hakaba arimo abanyagihugu baba barasinzikariye birashoboka.
Muri kino gihe c'impera y'umwaka, umuvugizi wa Leta y'u Burundi asaba Abarundi gufatana mu nda bakabungabunga umutekano, umwansi bakamugwaniriza hamwe.
Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka, mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari gusubiza Abarundi mu marira.
Patrick Nahimana amenyesha ko ibitero bigiye kubandanya gushika Leta igondojwe ikemera ko baganira nabo batavuga rumwe ku bibazo bihanze u Burundi byiganjemo ikumirwa ry'Abarundi batari mu mugambwe CNDD-FDD. Yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko abasirikare babo bahagaze neza mu birindiro byabo mu Burundi, kandi ko biteguye kwereka Leta ko atari umwari w'iterabwoba, ahubwo ko ari Abarundi bashaka ineza y'igihugu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. Hagati aho tukiri mu Burundi, nyuma y'iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutangiye kuzenguruka mu makomine yose, rwashoje urugendo mu ijoro ryo kuwa 2 rishyira kuwa 3 muri iki cyumweru. Ni inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Uburundi buhanira gato y'akazi na muntu.
Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi gihe hariko harasoze urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku kibuga cyitiriwe Petero Nkurunziza mu ijoro ryo kuri uwa 19 Kigarama. Muri ico kibuga kiri ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Makamba Igisenyi, abantu bari bakubise harazima, abavuye mu zindi ntara n'abanyamakamba bari bambaye imyambaro yera. Ibyo birori byaranzwe n'intambo hamwe n'indirimbo z'abaririmbyi bakomeye bo mu Burundi, bikaba byagiye kurangira isaha 4 z'ijoro. Hari haheze rero iminsi 45 urumuri rw'amahoro rutanguye urugendo rwago rugira 17 mu makomine yose agize u Burundi. Urugendo rukaba rwatanguriye muri komine ya Muyinga itariki 4 z'uku kwezi. Urumuri rw'amahoro nakajya ko guhuriza abantu mu bikorwa rusange by'iterambere, mbere intwara rumuri zigatanga n'imfashanyo zitandukanye muri ibyo bikorwa, cyane cyane mu nyubako z'amasomero, amavuriro, gutera ibiti n'ibindi bikorwa. Umwaka urumuri rw'amahoro rwazungurutse amakomine yose yose agize Burundi uko ari 118. Ibirori byahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu w'agateka ka muntu. Uhari wa mahoro no gusozera isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi. Umushikiranganje mu byajejwe harimo agateka ka muntu mu ijambo giwe yamenyesheje kwa mahoro agateka ka muntu byifashe neza mu Burundi. Ariko ntawo shira gati mu ginyo no kubandanya bayavomera kujya ku ruyuzi nkuko byashikirijwe na Imel de Sabushimike ajejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'agateka ka muntu. Naye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko mu Burundi amahoro n'agateka ka muntu bitakira gaseseshwa rumuri. Ati ubusi muri ca gihe indongozi arizo zahungabanya agateka kabo barongoye. Evariste Ndayishimiye ati nta ugihugu kugene yaremwe.
Duhimba jumusi ata murundi numwe agihora uwundi murundi amuhora ubwoko amuhora intara canke amuhora n'igitsina canke amuhora ukwemera kwiwe canke amuhora ingene imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu n'igihugu kuva kera narindi cari igihugu c'abantu banywanye abantu bubahiriza agateka kazi na muntu.
Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranasabye intwara rumuri gushikana ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Aho bukera muri ko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi ni Burundi bw'amahoro, Burundi buhanira agateka kazi na muntu. Mbere nino muri iyo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefoni kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika.
Kubijanye na yambona kazoza ko mu mwaka w'2040 Burundi kizoba ari igihugu cifashe, umukuru w'igihugu yasabye kwicivugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende tugana Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 coshigwa mu ngiro n'abantu bose amasengesho atavuyemwo kandi kushaka gutera imbere yotangurira ku bito bito.
Mutangure ibikorwa by'iterambere umwe wese abwire umubyeyi wiwe uti mpaga koko ntunga canke mpimene ntunga canke mpinka ntunga canke murukwavu ntunga mugabo ntituze dusange ugwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyara inka ababitanguye barabibonye. None ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni.
Abanyamakamba baganiriye n'Ijwi ry'Amerika baremeza ko mu ntara babayemwo amahoro ahari. Manirakiza Jean Claude:
yego arasasagaye kweri kuko ubirabiye nkaha tuvuye ku kibuga nta muntu turumva ngo barafashe cyangwa ngo bararashe. Biraboneka yuko amahoro yameze neza tangorane n'inka.
Mugenzi we hafashe Imana Aimable Ijwi ry'Amerika ryaramubajije riti mbega ubona bishoboka ku Burundi kizoba igihugu cifashe mu mwaka w'2040? Na wati:
ego kubwanje birashoboka kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu irya mbere yarahimirije ko kira muntu wese naho yoba adafise inka yofuma tungure kwavu. Kandi abantu benshi umugambi barawitabiriye barawukora kandi umugambi ni mwiza, niyo mpamvu n'icyo gihe bizokunda.
Ariko rero amashirahamwe atandukanye si kwabibona. Faustin Ndikumana arongoye Parsem abona ko igihe mu Burundi batazoba barashiraho ubushikiranganje butegura imigambi ya leta iryo hangiro rizogorana gushikako.
Tugasaba kandi yuko ministeri ya planification ko yosubiraho nyimba rero manima ministeri yere yoba cyangiri kizoba. Dusavye kumugaragara yuko ministeri ya planification muri Burundi igaruka ikureho amapoje yaduka atizwe neza. Ubwo dusubira inyuma kibuka amapoje yagumaraza ngo sharwa zero byo guteza amavoka byo kugira iki za na gest ibintu mwabiza bitwara amahera yo murengera mu gihugu ugacumi ngo nibisanzwe.
Hoba kandi gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu leta ntizirasaba amadeni kandi hataboneka icayo madeni ya mariya barundi kandi hari byegeranyo byerekana ko amahera ava mu matagisi n'amakori yiyongereye ariko ibintu bikaguma habisubira inyuma. Leta kandi niyo bandanya ifasha amakoperative kandi umwimbu wayo utaboneka.
Ni gute hashura kumuhava nguaruhu gufasha makoperative kumu yafashu atikiza kwa likaragwiza umwimbu hafi miliyari mirongo icyenda ku mwaka umyaka inari karabya hafi miliyari amajana atatu nuvuga ko yose ubwasuyaje y'amakoperative isumvya bije yose y'ubushyirangaje bw'ubutungane ubushyirangaje bw'ubutungane ntuburenze miliyari mirongo itanu n'imwe ubutungane twavuga ngo ubutungane bwaturaniye ngo twabuze mubasanga usumbwa bije hafi cya kabiri ni ukuvuga ngo mahera ngo agiye mu nyamakuru tabura na ivari wasu yabo
Ndikumana Foste asaba leta ko yo uburyo bukwiye sentare ijeje gukurikirana abagi b'ibiturire abasesagura n'abanyonora amatungo ya leta kandi bagahanwa Gabriel Rufyiri nawe ati kamwana wa mama gahere kandi ubero rw'ibyo Burundi bushora mu mahanga byongerezwe
ibice birenga 100% by'amasoko ya leta yose nuko biri muri budget ya leta ahabwa abantu batarenga 10 mu gihugu cy'u Burundi murababona mwese ngaho baratunze gusubiza leta ibyo dushora mu mahanga bingana na 200% nuko uvuga 80% ibyo turondera mu mahanga ntibironka amafaranga akwiye avuye mu cyo kube dukubaza gushora mu mahanga
leta yokora kugira ngo ubutunzi buduge kurusha kandi ni deni igihugu gisaba rigabanuke Gabriel Rufyiri
iduga ry'ubutunzi ry'u Burundi aho rigeze turi munsi ya 20% todo croissance économique EA2% uno munsi u Burundi bufite deni rirenga amamiliyari 400 ico ni kibazo gikomeye cyane ku iduga ry'ubutunzi
izindi nzitizi zishobora gutuma ihangiro ry'uko u Burundi bwo bari igihugu cifashe mu mwaka w'2040 Gabriel Rufyiri avuga ko ari ubukene bw'igitoro bwama bwibonekeza igwirirana ry'abantu riri ku murindi munini ubukene bw'akazi kubahejeje amashuri bugeze ku rugero rwa 65% kudashobora gucukura ubutunzi kama n'ubukene bw'umuyaga nkuba mu bijyanye n'agateka ka muntu naho icegeranyo cishira hamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu IDHB mu cegeranyo cyayo cyo mu kwezi guheze byarashize ku mugaragaro ko hakira abantu bafungwa kuko badahuje ibyiyumviro n'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bafungwa abaheze igihano cyabo ariko bakagumizwa mu mvuto
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abakristo b'isi yose baritegura umunsi mukuru wa Noheli ejo kuwa mbere. Banywanyi bacu tubifurije ko uzababera mwiza kandi uzababera uw'ibyishimo. Maze rero dushimire cyane mu izina ry'ijwi rya Amerika mwe mwese batumirwa mwadufashije mu biganiro byacu muri uyu mwaka wose mwitanze mutizigama muduha umwanya wanyu ku buntu murakarama abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe mwese mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda Tanzania banywanyi b'ijwi rya Amerika mu Burundi mudufasha kubona amakuru yaho mwe mwese Noheli nziza banywanyi bacu kandi ejo kuri Noheli ikiganiro muri isanga tuzagiharira kwifurizanya Noheli nziza ku banyu n'abakunzi banyu Kwa kabiri nabwo mugenzi wacu Diane Nini nazwe azatumira abana muri studio. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ako karirimbo murumva kaganisha kuri Noheli ariko rero nyine Noheli zaba kuwa mbere murabizi. Kwa kabiri bukeye bwaho Diane Ninazwa zaba ari hano muri studio kudukorera ikiganiro muri isanga Diane wiriwe
wiriwe Toma nawe uzo buri ngaha kudukorera ikindi kwa mbere
yego tuzaganira mbese tuzaho umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika kwa mbere mu kiganiro muri isanga cyose cy'isaha guhera saa 10 muzaze rero muri benshi hanyuma mu mwifurize abo mukunda Noheli nziza noneho kwa kabiri uzababwira iki
kwa kabiri nanje Thomas nzokwakira ngaha muri studio z'ijwi rya Amerika abana batatu bazoba bari mu rugero ruri hagati y'imyaka 8 na 12 Noheli baravuga ko ari umunsi w'abana kera niko bavugana n'ubu abana barawihimbaza cyane abana rero batatu baba mu icungararo Washington DC bazodufasha kwakira abandi bana barijya nino ku isi buraya muri Amerika mu Rwanda mu Burundi hose hatandukanye urumuvyere rero ushaka ku mwana wawe agira uruhara muri ico kiganiro ijwi rya Amerika gishimiye kubashikiriza kubana twandikire nimero zawe za telefone zo duha umwana wawe tuyaga uturungikira gute izo nimero ziturungikire kuri radio yacu @gmail.com canke kuri WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri icenda kabiri ubusa kabiri rimwe ubusa ubusa
abo bana bazaba ari abarundi
abarundi abanyarwanda avuga ikirundi n'ikinyarwanda uwo bizokwa nka mu kirundi n'ikinyarwanda ashaka kutubwisha mu cyongereza mu giswahili no mu gifaransa tukabihindura mu kirundi ikibirira
ariko rero nanone kubera ko bazaba ari abana ababyeyi babo bazabaherekeza nubwo batazavuga
bazoba babaherekeje tuzoririmba tuzotasha mbese azwa ari kiganiro ijana ku ijana
cyane nuko njyana urakoze cyane
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Abanyabugo rwose ko tuzabagira gute koko mukagira imana sinakubwiye ko abantu bashaka kutwicisha
guti bayi
ushatse kuvuga ko utabonye amakuru yiri wacecekana ku internete yego mugore w'umutaba gisora umutese gusa aba bantu ntabwo bazi umva abantu bimbugo ni nyamaswa nyamaswa mbere kumugorera
ariko mana yanjye nicyo gituma tubuhuka no kuja hanze ngo uje kurondera n'icurye n'iza riri kirakugunyu
urabona narasaze ku buryo njye nshobora kwiroha muri zirampyisi uzishinyitse amenye kora ngo zinkanje kanje
ngo ngwiki
mva nkubye ahantu dutaye nkuhabona isaha n'isaha ushobora kujya kubona ukabona batwirayemo ndikubitekereza ahubwo nkumva nibaza cyanzanye mva ahubwo mata manura umutwe twishe munsi y'intebe batatubona ariko umugore mbonyonjyana nawe ariko ubu ngubu bigusaba ubwenge bungana gute kugira ngo ubone ububi bw'aba bantu b'abanyabugugu burakaraga shoferi kuva kamenye ko nkomoka impumuro mva ubu yagiye gushaka bene wabo bamwe barya abantu baze badutandagure barabanuza uko nta kintu batarya ikintu cyose ntacyo batarya gifite amaguru kikeretse ameza gusa n'intebe ayiwe ngurarashe ngurarahingutse tetabagira n'ibikifite mu ntoki mana yanjye we umunyari bya bigarinade bya wajya kudutera mu musoko kuko naza kino gukora ikigo kw'amatara
nk'ubwo bwoba n'ubwiye
ndubwa rompaye rwose nagerageza nkumvuga kameze da ko nokumva gusa
ubinzara irakwemeje neza ko abanyabugo batagushakira ina ubwenge buragarutse ariko mana yanjye ibyo bintu mwishizemo ngo abantu barabanka
zari ari insinzi narwo
keza nimutsubire
ariko rero wa mugane n'udakunda urukwavu rwose agemera ko ruze kwirukanka cha tuvugisha ko rwose abanyamugwa baze guteka niba Never get in a son. No, could it go to get came there? Is that them? Morama Kamegusa.
Chari Kigani, your combo taxi, Igikino Mutaburi, one at a benevolencia Grand Lac.
Combo taxi, you will not tell us to know which you may wear a Sakumi and Makumi Zumogorova.
Quenya Radio, Voix d'Amérique.
Tuti turi kumwe ahaniho aya makuru ahumurije ndabashimiye cyane rwose kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi Noheli nziza murakarama
Uba mugisho gishumba jose azaguma mu gicucu kihoraho ndabwiru iteka urubuhungiro ni Home chinjira za komeza minjire kugineza ni mabasi za we hallelujah misinaje utima wanje rimba Aza kubundi chiza amoya ye kandu za jundira mumbaba ye umurava we ningabo nichuma chujinjira kukwari wowe mugunjiro wajizi Sumba yo se ubuturo nukona chini chiza kuzaho na chango chizenge ema jawe zako meza mirinjire kukineza imabazi zawe Nyambaza na yemi tare o makuba no mujako zavana nawe zamu hichuwayo zamu durante zamereka arachiza kanje azanyambaza na yemi